Hii ni Radio Sauti ya Amerika. Radio Sauti ya Amerika kujiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio Ijwi rya Amerika. Ikisoro muri Uganda muratwumvira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora. Kuri internet naho musanga ibiganiro byacu kuri website radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru y'akakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banje hirya no hino dufatanyije kubagezaho aya makuru. Ingingo z'ingenzi, umwe mu basirikare bawo bashinzwe kurinda amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishwe n'abataramenyekana. Izo ngabo zirabishinja umutwe wa twirwaneho ariko ikabihakana.
Iyo ni akarere kagenzurwa na FARDC baritangaje kuvuga ngo twirwaneho niyishe MONUSCO mu karere gacunzwe na FARDC.
Uwo ni Ngarukiye Felix, umuvugizi wungirije wa twirwaneho, umutwe w'abasivili b'abanyamurenge mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ijwi rya Amerika ntiyishimiye ibyavuzwe n'urwego ngenzuramikorere y'itangazamakuru mu Burundi ko rutazafungura vuba imirongo ya FM radio ikoreraho muri icyo gihugu. Naho mu mahanga, Uburusiya bwaraye butangaje ku mugaragaro ko bwiyometse n'intare nke zahoze ari iz'igihugu cya Ukraine. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya tugumane. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino. Umuryango w'abibumbye batangaza ko abantu 35 bahitanywe n'igisasu umwiyahuzi yarayi turikirijeho mu cyumba cy'ishuri Kabul mu murwa mukuru wa Afghanistan. Mu banyeshuri bahitanywe n'icyo gisasu cyaturikiye mu rusisiro rwo hitwa Dasht e Bashi, harimo abakoraga ibizamini byo kwitegura kwinjira muri kaminuza. Kuri wa gatandatu, abagore bakoze imyigaragambyo mu murwa mukuru Kabul bamagana icyo bise genocide ikorerwa umuryango wabo bita Banyamuke, batitaye kuko ubutegetsi bw'abataliban bwabujije imyigaragambyo yo iyo ari yo yose. Abo bagore bambaye ibitambaro bihisha mu maso habo, bigabiza imihanda bitwaje ibyapa biriho amagambo yamagana amabi abakorerwa. Abahitanywe n'icyo gisasu biganjemo abakobwa n'abagore. Itangazo ryasohowe n'abakozi b'umuryango w'abibumbye bashyiriweho gufasha abaturage muri Afghanistan rinavuga ko abandi bantu bagera kuri 82 bakomerekejwe n'icyo gisasu. Kuva mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize, ikibazo cy'umutekano cyakomeje kubera ingorane bahize ubutegetsi bw'abataliban, ariko bakomeza kwigaragaza nk'abadahangayikishijwe nacyo. Minisiteri y'ingabo y'Ubwongereza kuri wa gatandatu yatangaje ko igisasu cyahitanye abakozi b'inzego z'ubutabazi muri Ukraine gishobora kuba cyari kimwe mu bikoreshwa n'Uburusiya mu gukingira mu kirere ibindi bisasu byo mu bwoko bwa misile biraswa bivuye kure. Yavuze ko icyo gisasu noneho cyaba cyakoreshejwe kurasa ku butaka. Mu cyegeranyo cy'urwego rw'iperereza iyo minisiteri yashyize ku rubuga rwa Twitter, yavuze ko gukoresha iki gisasu gihenze cyane ku butaka bishobora kuba biterwa n'uko Uburusiya bwaba butangiye gukena ibikoresho bya gisirikare, cyane cyane ibisasu kabuhariwe bya misile bizwiho kudahusha intego ku butaka. Iki cyegeranyo kivuga ko iki gitero cyagabwe ku munsi Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yatangazaga ko bwigaruriye intare enye zirimo iya Zaporizhia, kigahitana bamwe mu baturage Uburusiya bwita babwo. Icyegeranyo kandi kivuga ko abagera kuri 30 bahaguye, abandi 80 bagakomereka. Ejo ku mugoroba, Perezida Vladimir Putin yatangaje ko intara za Luhansk, Donetsk, Kherson na Zaporizhia zibaye igice cy'Uburusiya ku mugaragaro. Mu gihe Uburusiya butangaza ku mugaragaro ko bwiyometse izi ntara, Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky we aratangaza ko mu burasirazuba bw'igihugu ingabo za Ukraine zikomeje kwegukana intsinzi mu mirwano ihabera, cyane cyane mu mujyi wa Lyman. Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muje no kuri website radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @voaradio yacu. Mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Kuri uyu mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika turahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umwe mu basirikare bo mu ngabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kurinda amahoro muri icyo gihugu MONUSCO yaraye yishwe arashwe n'abantu bitwaje intwaro. MONUSCO irashinja umutwe w'abasivili b'abanyamurenge watwirwaneho kuba aribo bamwishe ariko uwo mutwe urabihakana. Iyi nkuru turayibaza Vedaste Ngabo, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri uvira muri Congo.
Mu itangazo ry'ingabo za MONUSCO rigenewe abanyamakuru ryasohotse kuri uyu wa gatandatu rivuga ko umusirikare wa MONUSCO wakoreraga mu minembwe wishwe arashwe n'abagwanyi bakeka kuba batwirwaneho mu ijoro ryo kuri itariki ya 30 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2022 ahagana saa yine n'igice. Muri iri tangazo kandi MONUSCO yamaganye igitero cyagabye ku birindiro byayo biri mu minembwe, risaba abayobozi ba Congo ko bakoresha imbaraga zose kugira ngo bakoze ubwicanyi bakurikiranwe. Amakuru yiraswa ry'uyu musirikare ukomoka mu gihugu cya Pakistan ufite ipeti rya sergent ashimangirwa n'ubuyobozi bwa gisirikare mu minembwe, aho buvuga yuko uyu musirikare yarajwe n'abasore batandatu muri twirwaneho bari baje muri MONUSCO muri gahunda yo kugira ngo bavanwe mu bagwanyi bajyanwe mu buzima busanzwe bwa gisivili, ariko bageze ku birindiro bya MONUSCO bica umusirikare waruje kubakira. Kamasa Ndakize ni umuvugizi wa twirwaneho yabwiye ijwi rya Amerika yuko nta ruhare bagize mu iswa ry'uyu musirikare wa MONUSCO kuko MONUSCO ikorera batagenzura.
Ndangirije ni ibinyoma kandi bavuga ibyo bibahimba na wabere kuyo bashaka, ariko nta akirwane ikorera muri centre aho baze ya MONUSCO iri arazwi abadiploize barazwi nabibaze abadiploize abatangizanzwe cyangwa abo basangiye aho muri centre y'universite base.
Bavuga yuko bamwishe bari bagiye muri programme ya DDRC yo gushira intwaro hasi bagezeyo barasoma umusirikare.
Iyo programme ni yabo nabo bazabajana nibo batwaza babajana, ariko twirwaneho nta mikoranire iyo ariyo yose tugirana na MONUSCO. Eneo zacu zirazwi, abafite abo batangizanzwe cyangwa batangiye aho bakorera barazwi. Nimba ari aba barashe ntibabavuge, nimba ari abo bazi ntibabavuge, ariko nta nama y'akirwane yateranye kandi umusirikare yatumye kujya kurasa abantu ba MONUSCO. N'ubundi igihe baraswaga hano mu minembwe nta mutwe w'akirwane wagiye kubarasaho, iyo araswa baba baratoye icyegeranyo.
Kuri uyu wa kabiri ubwo yari mu ruzinduko mu minembwe, Madamu Cecilia Piazza uyobora MONUSCO mu ntara ya Kivu yasabwe n'urubyiruko na bamwe mu bayobozi ba gakondo bo mu minembwe ko MONUSCO yahagarika gahunda yo gusenya twirwaneho kuko ari barindira ibitero bagabwaho na mayimayi. Twirwaneho ishinja MONUSCO ko ishaka kuyisenya binyuze muri gahunda zayo zo gufata bamwe mu bagwanyi bakabavana mu minembwe bakabajyana muri Uvira mu buzima busanzwe. Kuva muri uyu mwaka w'2022 abagwanyi barenga 50 batwirwaneho Gumino ndetse na Mayimayi Buhiru bashize imbunda hasi baja mu buzima busanzwe banyuze muri MONUSCO. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Radio y'Abanyamerika, ijwi rya Amerika, iranenga icyemezo cy'urwego rushinzwe kugenzura imikorere y'itangazamakuru mu Burundi, CNC, yo kuguma ifunze imirongo ya FM zayo muri icyo gihugu. Ibi ijwi rya Amerika ribivuze nyuma y'uko kuri wa gatanu umuyobozi w'urwego CNC Vestine Nahimana yavuze ko gufungura imirongo y'iradiyo mu Burundi atari bya vuba. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru nibyo atugezaho.
Mu kiganiro abavugizi b'inzego nkuru z'igihugu bahagiye abamenyeshamakuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatanu cerekana aho leta y'u Burundi ihagaze ku bibazo bikomeye kandi nkoramutima ku gihugu. Uburundi bwarerekanye ko butarota bwugurura radiyo y'Abanyamerika ijwi ry'Amerika vuba. Imirongo ya FM y'iyo radiyo irugaye mu Burundi haraheze imyaka ine. Vestine Nahimana arongoye urwego CNC rucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora muri icyo gihugu niwe yabitangaje ku izina rya leta.
Kuvyerekeye iyo radiyo rero Patrick Nduwimana yarondegwa n'ubutungane akaba mbere yaranaciriwe urubanza mugabo n'ubu akiriko akorera muri iyo radiyo ayivugiramwo nk'uko umenga ingingo ubutungane bw'u Burundi bwafashe ntashima mu maso y'abarongoye iryo radiyo. Tugasiba kubabasaba ko bomutumanurira bomuturungikira ingingo ubutungane bwafashe igakurikizwa. Twabonye rero yuko iyo radiyo hataragera ko kuronswa uhusha bwo gusamiranira hani wacu mu Burundi. Igisigaye nuko iyo radiyo yomurekura kugira ngo urwo yaciriwe ruje mu ngiro ayo ibone gusubira gukorera hano mu butaka bw'u Burundi.
imigenderanire hagati y'Uburundi n'ijwi rya Amerika yatanguye gutosekara igihe cy'amatora yo kwemeza ibwirizwa shingiro rihinyanyuye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Icyo gihe iyi radiyo muriko murumviriza yarahagaritswe by'agateganyo hanyuma ihava irugagwa burundu. Yagirijwe ko ibiganiro byayo bihengamye kandi ko iha ijambo abenshi mu batavuga rumwe na leta. Ibiganiro byarabaye hagati y'izo mpande zibiri ariko gushika n'ubu ntaco biravamwo. Aho bigeze ubuyobozi bw'ijwi rya Amerika buriyamiriza ivyo vyagirije. Iradiyo ijwi rya Amerika ryashize ahabona itangazo aho ubuyobozi bwayo bwemeza ko ivyagirije urwego sentse rwegeka ku ijwi rya Amerika ari vyagirije vya politike bitega na gato iyo radiyo mpuzamakungu. Iryo tangazo ribandanya rigira riti ingingo ya leta y'u Burundi yo kubandanya yugaje ijwi rya Amerika no kubuza abakozi bayo bari mu Burundi gukorana nayo isubiza inyuma ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi. Iryo tangazo rirongera riti ijwi rya Amerika rirangwa no kutagiraho rihengamiye mu kumenyesha amakuru kandi rishigikiye itangazamakuru ataho ryegamiye. Ijwi rya Amerika risozera rihamagarira leta y'u Burundi kugurura iyo radiyo n'imirongo yayo ya FM. Ubuyobozi bwayo bwagize buti duhamagariye leta y'u Burundi gusubira kureka ijwi rya Amerika igakorera mu Burundi gutyo abanyagihugu bico gihugu bakaronka amakuru ashikirizwa atagutinya igitsure no kwirimbura bikumira ubunyamwuga, niko ubuyobozi bw'ijwi rya Amerika bumenyesha. Ijwi rya Amerika rivuga kandi ko amakuru rishikiriza abarimwo impande zose atohojwe neza kandi ariyo abanyagihugu babereye kuronka. Aba banyagihugu ijwi rya Amerika ryabahaje ijambo kugira ngo bagire ico bashikirije. Bo co kimwe n'abamenyesha makuru bagenzi bacu bari mu Burundi bemeza ko banyotewe amakuru y'ijwi rya Amerika ndetse ko hagikenewe n'ibindi bimenyesha makuru vyigenga kuko kubwabo abamenyesha makuru hari inkuru bakora ko bagasha. Bashikiriza ko kubuza amaradiyo mpuzamakungu gukorera mu gihugu bisubize inyuma ubwigenge bwo gushikiriza amakuru no gushikiriza ivyiyumviro. Abo banyagihugu bavuga ko n'ubu ariko bakironka amakuru y'ijwi rya Amerika biciye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi ayo makuru ahana hanwa ko
ivyo benshi bumviriza turazumviriza
umunyagihugu yayashaka canke yayareka arayumviriza
ntatangaza amakuru rihari n'uba yo yaronka canke ayabona canke yabona ibiriko birahakorerwa nta mwide gambyo yuko yorondera inkuru ngo ayitange canke ipfuku. Amaradiyo uraza mwamwe ntakivuga ariko cyane akajuka ariko hari ijwi rya Amerika ryaratohoza inkuru kandi kavuga inkuru iri ku kivi na BBC urazi ko yakora inkuru ikarondera amakuru kandi ikavuga amakuru yose ashoboka. Demokarasi none amamenyesha makuru batafise umwanya cyane bategereje gambya umva ariho demokarasi yisesuye dufize mu gihugu cyacu.
Muntu umengo n'umwuga utera usubira inyuma uretse yuko n'abantu umuntu aja kuba
yamara yindi radiyo zugariwe rimwe yabongereza BBC iheruka kwemererwa gusubira gukorera mu Burundi naho itaratangura gusamirana. Naho biruko raporo y'urutonde rwa RSF umuryango mpuzamakungu w'abamenyesha makuru utagira imbibe werekana ko Uburundi bwateye intambwe mu bwigenge bwo kumenyesha makuru uyu mwaka bigereranije no mu myaka itatu iheze. Reporter sans frontières igihe yashira ahabona icyo cegeranyo yaseguye ko amanota meza Uburundi bwaronse ari kubera irekugwa ry'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze igihe bafunzwe iyugurugwa rya BBC hamwe n'utwigoro twa Perezida Evariste Ndayishimiye two kuganira n'abamenyesha makuru. RSF ryateye intege Uburundi kugurura ni radiyo ijwi rya Amerika. Uburundi bwasubiye gutangaza ivyo mu gihe icizere cari cinshi kubera urugendo umukuru w'igihugu yaheruka kugira muri Amerika mu nama y'ishami mpuzamakungu ONI. Perezida Evariste Ndayishimiye yamenyesheje avuye muri urwo rugendo ko yabonanye na mugenzi we perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden kandi ko baganiriye ibibazo nkoramutima. Gusa ntawuzi ko icyo kibazo cerekeye igurugwa ry'ijwi rya Amerika bakivuganye. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Noneho tujye mu Rwanda mu gihe isi yizihiza umunsi mpuzamahanga ngaruka mwaka wahariwe kuzirikana abageze mu zabukuru. Mu Rwanda ho ku nshuro ya mbere hari umugabo umaze gushinga ikigo cyita ku bari muri icyo kigero. Iyi ni gahunda itarimenyerewe muri iki gihugu. Bwana Steven Munyejabo washinze iki kigo Iwacu Dignity Home Care afata abageze mu zabukuru bakakibamo akabishyuza ikiguzi cy'ibyo batanzeho buri kwezi. Eric Bagirubusa yagiye kukireba.
iwacu Dignity Home Care ntabwo ari ahantu umuntu ajya kujugunya umubyeyi we, nta nubwo ari ahantu umuntu ayikuraho umuntu.
Turi ku musozi wa Jabana i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda, turaganira na Bwana Steven Munyejabo, inzobere mu kwita ku bageze mu zabukuru. Bwana Munyejabo ni umunyarwanda uba mu gihugu cya Canada, akora imirimo yo kwita ku bageze mu zabukuru. Ni naho yakuye igitekerezo cyo gutangiza iyi mirimo mu gihugu cyamubyaye, ahita ashinga ikigo yise Iwacu Dignity Home Care.
Nyuma yuko nari maze kwimukira mu gihugu cya Canada, ni igihugu nagezemo nsanga abageze mu zabukuru bitabwaho neza, bakitabwaho n'abantu babihuguriwe, abantu b'abanyamwuga, ku buryo nabibonye bikantera nk'ishyaka ryiza cyangwa ishyari ryiza, aho usanga umuntu amasaha 24 hari abantu bashinzwe ubuzima bwe, hari abantu bashinzwe kureba uburyo impinduka zimubaho ku mubiri, bikaba byagezwa ku baganga, bikaba byagezwa ku ivuriro, ku buryo ubuzima bwe budashobora kugira akantu kabuhungabanya.
Munyeza wona bo bafatanye mu mirimo yo kwita ku bageze mu zabukuru, bakira abaturage b'ingeri zose zibagana. Uwinjira muri Iwacu Dignity Home Care asabwa kwishyura ikiguzi cy'amafaranga y'amanyarwanda 2500 kuri buri kwezi. Aya navamo amafaranga y'icumbi, amafunguro, guhemba abakozi n'ibindi bigenda mu kwita ku bagana Iwacu Dignity Home Care. Ni serivisi idasanzwe mu Rwanda kandi ni igiciro gishobora kumvikana nk'igihanitse kuri Munyejabo.
Ntago nibwiye ko ari 2500 ari byinshi ku banyarwanda, ahubwo narebye ikiguzi cy'ibyo ngiye gukora. Ubusanzwe nguhaye nk'urugero, nkaho njye nkora muri Canada, umuturage umwe yishyura 800 ku kwezi by'idolari rya Canada. Ayo uyashyize mu manyarwanda wakumva ko ari miliyoni nyinshi zirenga miliyoni 5 ku kwezi. Ariko wanareba ikiguzi cy'ibintu bimutangwaho, ugasanga koko bya bintu birakwiriye. Rero icyo nahise nihutira kwiga no kwiga uburyo ari amafaranga n'iriya service imanuka ikajyana n'ubushobozi bw'umunyarwanda, kuko harimo uwo mutima wo kugira ngo abanyarwanda bari abanyarwanda batabona iriya service bayihabwe. Nicyo kinini uyu munsi dufite nk'intego yacu.
Ijwi rya Amerika igera mu kigo Iwacu Dignity Home Care, yahasanze abantu batandukanye. Muri abo barimo umukecuru Clotilde Manirakiza w'imyaka 70 y'amavuko. Manirakiza wo mu karere ka Ngoma iburasirazuba bw'u Rwanda ari mu bazatura by'iteka mu kigo Iwacu Dignity Home Care. Afite uburwayi butandukanye bumufatanye n'izabukuru. Yatubwiye ko nyuma y'igihe gitageze muri iki kigo yatangiye kubona impinduka mu mibereho ye.
Kubera aya maso sindeba neza, ariko si meze nk'uriya musaza nanone. Hari ubwo nsohoka nkagendera kuri izi nsinga nkatembera, ubundi nkagaruka nkaryama. Hano banyitaho, ariko aho nari ndi ndi umupfakazi, nari mbayeho mu mibereho mibi. Turetse utwuzukuru twanjye tubiri twambomera amazi kubera iki kibazo cy'amaso bakateka, kuko ari bo bashakira icyo kurya. Hari ubwo banze kujya kuvoma nkabwirirwa nkanywa nk'agakoma.
Uyu mukecuru yageze muri iki kigo kubw'abagiraneza, abanje gutwenga. Manirakiza yizera ko kuva yaragize amahirwe yo kwitabwaho ashobora kuzasaza atanduranya.
Ku mbaraga z'Imana icyatumye ngera hano nzagira amasaziro meza.
Ese ubona nk'umuntu w'ingoma wese mu mwarimu bayeho kimwe yabasha kugera hano mukecuru?
Umva abantu bahari ni benshi, ariko kugira ngo wabone ubushobozi bwo kwageza muri kino kigo nicyo kibazo. Nk'uko nanjye nageze muri kino kigo n'ababonye ubushobozi leta yabafasha bakagera hano.
Ibi ni ibikorwa bitamenyerewe ku butaka bw'u Rwanda, ariko bisaba igishoro no kwihanganira ibigendanye nabyo. Kuri Munyejabo akabwira Ijwi rya Amerika ko kwikubitiro abamugana bitagoranye cyane kubyumva.
Kuba abantu bagiye kwibona mu kintu gishya batigeze bumva, batigeze babonana undi muntu, bitwaye iminsi. Ariko icyiza ni uko abari bakeneye serivisi yacu benshi barabyumva vuba, ntabwo biri gutinda ko babyumva.
Ikigo Iwacu Dignity Home Care gicumbikiye abageze mu zabukuru bahaba mu buryo buhoraho bagera muri 3. Ubuyobozi bwacyo bwabwijwe rya Amerika ko mu bihe bitandukanye cyakira abakigana bakomotse hirya no hino ku isi, barimo nabo muri diaspora bafite ibibazo by'uburwayi, bakamara igihe gito bagataha. Mu Rwanda ubusanzwe hari hazwi ibikorwa nk'ibi by'abita ku bageze mu zabukuru bigakorwa n'abihaye Imana ndetse n'inshike za Jenoside zigeze mu zabukuru zitabwaho kuri gahunda ya leta ku munsi nk'uyu mpuzamahanga wahariwe kuzirikana abageze mu zabukuru umuryango w'abibumbye uteganya ko mu myaka 30 iri imbere kimwe cya gatatu cy'abaturage bo mu bihugu byateye imbere bizagira abaturage bari hejuru ya 60% kandi ko 10% byabo bazaba bari hejuru y'imyaka 80 y'amavuko umuryango w'abibumbye ugakomeza gushishikariza abatuye isi kubahiriza uburenganzira bw'abageze mu zabukuru babaho ubwisanzure bukwiye ehwagirusa ijwi rya Amerika ikigali
ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC tugeze mu mwanya w'ikiganiro Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
mugiye gutega amatwi Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
mugomba muvirize Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini
munenda kusikiliza Combo Taxi taxi ya Grand Lac
shofe ndagusabye sha shoferi tubandanye twari ko turajana
mama
siwezi atapima kwenda mwene njia kwanza atawaona mtoto wako mtokee mgari yangu mimi nirudi kwa mimi natoka juu ile njia siwezi atapima kuingia ndani
aliko maana ya
atoka bitawezekana
ungana wajagiye gutanga ushuru no munsi muhumuro ufasha shofe nashobora gusima munsi wa mbere
manake wako nasikie atarafiki yangu mimi natumika naye kazi moya mwele njia bali mkina pekwa nataka mimi niende ewa munisamee kabisa
Juna mahirwe we. Kombo taxi yanjye plaza hanga hari bose ntagombye kwiba nkubita maguru ngo nje kwisanga muri gara.
Papa.
Shefe bitse. We mugire ikibazo rwose. Ngi muhumuro kandi rwose ayo ngomba kwishura na amafaranga ati. Aga, ugiye tajya kwisanga. Kana banga cyo kirese. Bitse bitse. Asana gahanga ariko ngo fere tutazi. Aka gahungu kawe ndabona kwiga kuri rya shuri ry'iwacu rwose muhumuro.
Ah, warebye kuri rya shuri ry'iwacu. Ni ryo rya mbere muri aka karere.
Ngawe uwa mugabo we, ntubu kubera iki wubahutse ukambugisha? Kandi ibi byose ari kubera mwebwe abantu bimuhumuza
mwebwe
madam ibiki ibi byose si kubera kajagari k'iwanyu muhumu abantu mudashobora gucungera umutekano iwanyu mu maziki mwe nk'ubu mwana wanjye agira si ishuri umunsi wa mbere kubera amabarabara yanyu yuzuyemo abagizi ba nabi
ariko ngo umutekano muke wacu
sasa sija papa niye sitapima ata kukamata ile njia sino shibote tunakufa urumvise na shoferi ko bivutse mukanabura no kurabira akaroro keza kubacu bisanzwe
nibwo iwanyu rusange twabigera hiki
irusange niho hambere mu gucungera umutekano muri aka karere ni ku karorero atari mwebwe muguma muza kugitobera gusa ari kindi
ngo mata ubwo byumva wowe
iri kiki
umva muhumuro nayo yagira amahoro ye tabari mwebwe abanyarusange mudasiba kuzana ibazi wacu
twebwe
Ari acyaraje.
Nibyo turiko turavuga igitwengeje ni iki?
Eh bwana mike kiramishangaza. Nikoona munakamata taxi yangu savile na kwa share the comeback kabisa. Kamuna tahaye.
Ngombe.
Hivi nyia muone kama inchi moyo ikipata problem, juti wote tuko pamoja. Si wote tutaendelea. Juti na kamata na shibote make mwee siwe mko munafia kabisa. Eh?
Oya, wapi kabisa? Jenu ndumenga umwe wese yopfuma ji kwiwundu kwiwe akironderera umutekano kwiwe ibyo byo kujya hamwe wapi
mama usisahabu kama kuna proverb ambayo inasema l'union fait la force unasiki na sisi sote tukijikamata tunajia fasi moja tunaongea kitu kimoja hakuna kile kitatushinda kwa yote ambayo tuko tunatafuta unasiki
wewe mungu ni mbona sasa mungu
ni mama hapana mama nisikie kidogo haujieneze wewe mwenyewe hakuna mtu mwenyewe anaishi peke na anajieneza na ile problem ya insecurity tuko nayo haiko tu yetu sisi peke ni yetu sisi watatu nasikia kitu tuko majirani na lazima jirani ni ndugu si ndio balabala yangu iko na shida maki yako itapata shida unaona lazima tuikale fasi moja tusikilizane si wote tupate security ma balabala tuji tupate kisa kuishi pamoja si ndio jua nini hatuwezi kala fasi moja kila mtu kingambo yake afanye kenye anaweza fanya tu tutafute amani tuishi na amani vraiment
ubwo nawe urashaka kuva ko nkatwa abaturage basanzwe bo hasi hari ubushobozi twagira bwo kugira uruhare mu mpinduka muri ibibazo by'umutekano bifite muri aka karere
none nk'ubu na jewe ninda n'indesho no hava mpagarara imbere y'abantu ngo ndiko mvuga ibintu by'umutekano
ndiyo mina basikia hata kama hatuna ile pouvoir ku décider mais quand même tunaweza contribuer par exemple unajua kama tunaweza jitia fasi moya tunaandika lettre tunasinye tunapatia makubwa yetu waipeleke juu tuangalie bale watatujibia nini juu
chichungire nicho
ahubwo mnaleta tukita tubikora iyo barwa tukayandika tugasinyaho ahubwo tugashyira n'abantu bose bari
buri ah tukame n'abambilisho ukweli vraiment ndeke bakye hivi kwanza na muacha tatu enda tasetu tubambie
reka David nikaye umwana urupapu
cyari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12 na 20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Barakoze bagenzi bacu bo mu biyaga bigari batugejeho ikiganiro Combo Taxi. Ejo kuwa gatanu Burundi bwongeye gufungura imipaka buhana n'u Rwanda yari ifunze kuva mwaka 2015. Abinjiraga mu Rwanda cyangwa basohokaga bajyaga bagomba gusaba uruhushya rwa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ku mipaka y'u Burundi nta rwasabwe. Desire Hatungimana akomeza inkuru.
Karakamwe ntangere ku ngenzi zije mu Rwanda zivuye mu Burundi ikana kuzinjira mu Burundi biturutse kurusha zahora zisabwa kuva uno munsi rutari ngombwa. Sibo Nshuti Eric akora akazi ko kwikorera imizigo abo bita bakarani yashitse i Burundi atwaje umuzigo wari kwaraje i Burundi yamenyesheje Ijwi rya Amerika ko yashimishijwe n'ingene yakiriwe.
Nagiye mbona ibintu nta kibazo biteye cyo banyakiriye nyine abo twamaga dusabana bose mbona bangiriye ubwuzu banyakira neza nta kibazo. Nanafunguye ndanyeretse aho maresitora ndafungura nta kibazo.
None ushite kuri diwani y'u Burundi ntacyo bagusaba?
Ushite kuri diwani nyine ubona bintwaje baretse tubarangije guteza duhita turambukana nta kibazo.
No ku mupaka wa Ruhwa mu ntara ya Cibitoke bari banezerewe kubona umupaka wugururwa. Twizerimana Dieudonné yizera ko bagiye kwisununura mu buzima bwabo.
Hari dufite akazi gakenya cyane bitewe n'uko haca abantu ba Kenya b'imparugo kuko hariho benshi bari bicaye bari bafite akazi cyane cyane hari ingo zari zarabuza abagabo babo bari baragiye hakujya ku mbo zo kubura akazi bamwe mwe batwabonye ko baragaruka kuko bumvise yuko hongeye kumera neza cyane cyane uko tugiye kuronka akazi kuko urabona nawe ahuri urabona ko nago ahora wasanga ahantu hangana nk'uko
n'abakora akazi ko kuvunja amafaranga bamenyesheje Ijwi rya Amerika ko bizeye ko inzara batewe na COVID-19 hakiyongera ko ifungwa ry'imipaka y'u Burundi igiye guhera. Nzabonimpa Jean yizeye ko ingenzi buke buke ziziyongera akazi kakaboneka.
Urumva hafunguye bica bisaba ko abantu bongera kunyura ngaha bakajya muri Kenya bakajya i Bugande guhiga ibidandazwa kugira ngo ubuzima bwongere bugaruke. Natwe nyine bacatunyura ko bakaturondera ko nk'amadolare yo kujya kurangura ibidandazwa n'andi mafaranga bifashisha mu Rwanda yo kwishyura amatike y'imiduka. Bizogenda biza gake gake byose no gushimira Imana kuko ariyo byose bikora.
Imipaka u Burundi buhana n'u Rwanda yari igiye kumara imyaka itatu yugaye. U Burundi bwamenyesha ko budashobora kugurura imipaka mu gihe u Rwanda utabahaye abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza kugenekeza 13 kwezi kwa gatanu umwaka 2015. Ariko abategetsi b'u Burundi guhera kuri president Ndayishimiye bama bamenyesheje abarundi n'amakungu ko ibiganiro hagati y'ibyo bihugu biriko biragenda neza. Naho imipaka y'u Rwanda n'u Burundi yari yugaye nticyabujije ko u Rwanda rufungura imipaka yabo n'u Burundi mu kwezi kwa gatatu uno mwaka. Naho rero ingenzi zasanze imipaka ifunguye abatari bake baratangazwa n'ibyashikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu mu kiganiro cyaremeshejwe n'abavugizi b'inzego za leta mu ntara ya Kayanza ku banyagihugu no kubamenyesha amakuru. Alain Diomède Nzeyimana yamenyesheje ko imipaka y'u Burundi n'u Rwanda kugeza kuri uno wa gatanu yugaye.
Imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi imeze neza mugabo kugira ngo yuguruke neza ijana ku ijana hari ikintu leta y'u Burundi yasavye. U Burundi bwasavye ko abantu batembagaje leta muri 2015 bashikirizwa ubutungane bw'u Burundi. Ibyo bitabaye ivyo vyose abantu bari kubagenda bavuga ngo imipaka yuguruwe ntibizoba.
Ivyo biruko mu gihe amakuru twahawe n'umwe mu bategetsi b'igipolisi kijejwe kugenzura imipaka PAF n'amakuru twakuye mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu kuri uno wa kane ku mugoroba yatumyeje ko imipaka yose u Burundi buhana n'u Rwanda izoba yuguruye guhera kuri uno wa gatanu igihe 30 kwezi kw'icenda kandi niko vyari biri. Umutegetsi wo muri PAF yatumyesheje ko bahawe ubutumwa ku munwa not verbal n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu nabo bagasabwa kubushikiriza abo bajejwe kugira iyo ngingo yari hejeje gufatwa ije mu ngiro. Desire Hatungimana kukanyaru mu majepo y'Uganda ku bwiju ya Amerika.
Shuti mukomeje kudutega amatwi y'amakuru twabagezaga hukuru umugoro bana hatu yasoreje ndabashimiye mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku bwiju ya Amerika. Jeffrey Mutagoma mwumva kuri mikro ni nawe wabegeranirije aya makuru mu izina rya bagenzi banjye ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese.